Iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'iminsi itatu ihuza abayobozi ba Amerika na Afurika ku bijanye n'iterambere ikibera hano i Washington DC yatangwe ku munsi wa kabiri w'indwi irangira no munsi wa kane. Umunsi w'ejo kuwa gatatu washimikiye cyane cyane ku kongereza ubudandaje n'imitahe hagati y'izo mpande zombi. Ejo kuwa gatatu kandi perezida wa Amerika Joe Biden yarashikirije ijambo abari muri iyo nama. Yashikirije imigambi mishasha yerekeye ubudandaje n'imitahe muri Afurika. Yaremeye gukomeza gukorana hagati ya Amerika na Afurika mu kuvuga ko ibibazo biraje cinga makungu bidashobora gutorego inyishu umugabane wa Afrika utabigizemo uruhara ruboneka. Abaserukira mashire hamwe aranira inyungu z'abanyagihugu barimwo abaserukira ayagwanya ibiturire n'isesa gwajya amatungo ya leta nabanyene baratumiwe muri iyo nama. Ni mu gihe ikibazo c'ibiturire n'isesa gwajya amatungo ya leta bibandanya kugiramira bikomeye iterambere nyakuri ry'ubutunzi mu bihugu bitari bike byo ku mugabane wa Afrika. Muri iyo ntumbero abari mu mashyira hamwe ajejwe kugwanya icyo kibazo gikomeye mu bihugu bitandukanye bya Afrika atasigaye inyuma. Twatumiye uno munsi muri studio yacu y'indwi ngaha ku Ijwi rya Amerika i Washington DC Gabriel Rufyiri ayoboye ishyirahamwe Oricom rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi, akaba ari umwe mu bitavye iyo nama. Twamutumiye rero mu kiganiro muri Sanga. Mutumire mbaje kubaramutsa.
Murakoze cyane, turabaramukije kandi turabaramukije n'abariko baradukurikira. Tukaba tubashimiye ko mwaduteyiteka mwadutumira mu ino studio ya y'Ijwi rya Amerika. Murakoze
kubona mwaratumiwe muri iyi nama. Bivuze iki? Mwavyakiriye gute?
Twavyakiriye neza kandi niteka kuri jewe ku Burundi hamwe no kwishira hamwe nsanzwe ndongoye Oricom.
Nibihe mwashimikiye ko muriko murabandanya kuri uwo munsi wa nyuma mu manama muriko muragira kubijanye na mwebwe muserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu?
Uno munsi ivyigwa n'ibintu bitandukanye kuko bibera mu mpande zitandukanye. No kuvuga uno munsi hari ibirabana ni nabayobozi mu mpande zitandukanye mu bijanye n'iterambere no gufashanya kwa Amerika hamwe n'ibihugu bya Afrika. Ariko kandi nukumenya yuko nejo bizobandanya, aho rero cyane cyane bizoba biraba Burundi. Inama muri rusangi iza gusozegwa uno munsi, ariko ejo Uburundi buzogira inama yabwo hagati y'abanyamitahe b'Abanyamerika hamwe n'abanyamitahe b'Abarundi kugira ngo barabe ibyo Abarundi hamwe n'Abanyamerika bashobora gufashanya. Iyo nama rero ikazuba irongowe n'umukuru w'igihugu Burundi. Tukibaza neza yuko naho nazuvugirwa ibitari bike mw'iyo nama.
Mwitegereje ikibazo cya ruswa, ni ikibazo kwiragiye hose ku isi, mugabo kiri ku rugero rutandukanye. Abitegereza ibintu namwe mu biharuro n'ubushakashatsi mugira bakabona ko ugo rugero ruri hejuru cyane mu bihugu bitari bike byo muri Afrika. Dutangire ku Burundi, mubona ikibazo cya ruswa cifashe gute muri iki gihe?
Ikibazo c'ibiturire mu Burundi ni kibazo nibaza ko ahubwo no munsi kivugwa cyane mbere n'abasuku b'abanyagihugu no kuvuga abategetsi abo beshi bita abategetsi mugabo twita abasuku umuntu aravye ibiharuro biragaragara neza ko abasuma barengeje biragaragara ko abasuma barenze urugero kuko umukuru w'igihugu uravye ngene nabivuga biraboneka yuko bamaze gushinga imizi ivyo rero nibaza neza yuko badahagurukiwe naho bavuga ngo bicarigwe badahagurukiwe ntibishoboka yuko yuko igiturire gishobora kugwanywa nkuko mwariko murabivuga ni nakaranda ni freo ni ni kibi gisa ni kizimbwamitse ibihugu byinshi bya Afrika n'u Burundi rero budasigaye inyuma
naho muravye ku mugabane wa Afrika muri rusangi.
Oya, muri Afrika nahone ibiturire birakomeye cyane mu bihugu byinshi bya Afrika urabona yuko abantu bihutira baje gutwara bagaragara ko cyane ibyo bintu by'ibiturire haba mu buzi bwa leta haba mu bintu by'amatora haba mu bintu bijanye n'ubutungane haba mu bijanye n'amasoko urabona ko ibiturire vyiraye cyane ari naco gituma kontina yacu ya Afrika usanga idatera imbere igumira inyuma kubera abayobozi nko mu inama tumaze mu minsi biragaragara yuko ikibazo kijanye na demokrasi cyane cyane ishimikiye ku intwari bereye no kugwanya ibiturire bivugwa cyane ariko nivyo haravugwa ibintu bijanye n'umutekano haravugwa ibintu bijanye ni terambere ariko nikibazo c'intwari bereye ntigisigara inyuma kuko nico shingiro rya byose bujya nyamba haba umutekano muke nyamba haba ibi byo gukumira nibindi no kubera inyungu zakagwika abantu baba bibaza yuko ari bagomba gutwara ivy'igihugu bonyene abana boke bashavuza bakaheza nabo bakavuga batoya natwe tutegezwa kugira ico turonse rero nibaza yuko ibihugu vya Afrika tuguma tubivuga n'umutwagira tubisubiremwo ntibishobora kuzotezwa imbere nibindi bihugu ababirongoye bonyene n'abanyagihugu bavyo bataciye ubwenge ngo babone yuko ari bo iterambere rigomba kubava ko abanyamahanga bazoza basahiriza mugabo bagomba kumenya yuko atamunyamahanga azoza guteza imbere ibihugu byabo kuko no barafise ibihugu bagomba guteza imbere
turabigaruka ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone ku bariko baratwumviriza bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ivyiyumviro duse Innocent Nigena uratwumva
yego ndavuga
Innocent uhamagaye urihe
bamagaye ndi mu Rwanda mu karere ka Rusizi
ufisiye ikibazo ubaza icyumvire ushikiriza kumutumire
ego murakoze cyane kumutumire mwatuzaniye ikibazo nari mfite ndi bubaze kuko mu by'ukuri ko tumaze kubona ko ruswa ari ikibazo kiri hose mu bihugu byacu byo muri Afurika kandi abakayirwanyije ukabona bayirwanya mu magambo batabishyira mu bikorwa ngo bayirwanye bigaragare ko yacitse defati urugero nko ku rugero perezida aherutse kuvuga Evariste Ndayishimiye avuga ku bantu bakora ku kibuga cy'indege bakaruswa abagenzi icyo ni ikibazo usanga atari no mu Burundi gusa no mu Rwanda mu nzego za leta izo hejuru atari zo hasi gusa ese byacika gute hari icyizere ko bizagerwaho wenda ruswa ikaba yacika burundu cyangwa n'ubundi ruswa ni ikintu tugomba kwakira tukabana nacyo cyane ko usanga abaturage bo hafi tubirenganiramo ugasanga hari serivisi tutabona kubera nta bushobozi ese icyizere gihari ko ruswa ishobora kuzacika cyangwa hari imbaraga zindi leta igomba gushyiramo kugira ngo izacike icyakorwa ni iki murakoze
turabashimiye yari Innocent Nigena mutumire mwo mwishura
twebwe twibaza nkuko mwabivuze inosa nuko igiturire gishobora kugwanywa kuko mu bihugu bitari bike cyane cyane byihaye intumbero cyangwa imbono yuko bagomba gutsimbataza intwari bere mu bihugu byabo barashe kugwanya ibiturire ivyo aha twovuga nka nk'ibihugu nka Ghana cyara gerageje bena Ir Maurice aha ni muri Afrika mugabo dugiye kandi kure nko muri ibihugu vya Amerika aha turi naratewe iteka mu myaka iheze ndaza gukurikirana ivyigwa bijanye n'intwari bereye n'uburongozi bwiza ndagendagendera ama ubuzi butari buke bwa Amerika muhaba mu butungane haba mu re-administration do base no kuvuga aha intwaro yo hasi mu makomine aho usanga ahantu hose barashizeho uburyo nka muri Amerika barashizeho uburyo n'umukozi wa leta kugira ngo aronka amafaranga hawe n'uwundi muntu hagomba kuba urwandiko kandi barafise ukuntu bakontorora ibintu abantu bakorera leta baronka ariko mu bihugu byacu bye ntibibaho twebwe nk'akaruro mu Burundi barababwiye bati niberekana ubutunzi bwabo bategetsi basuku baranse by'ukuri rero birashoboka igihe hoza barongozi bafise ishaka ryo guteza imbere ibihugu byabo ivyo rero kugira ngo bizoshoboke nuko hagomba gufatwa ingamba zikomeye kugira ngo ako karanda kagwanye kuko ingaruka mbizi giturire ni mbi cyane haba ku ntwaro ya demokarasi ntwaro rusangi haba mu bijanye n'ubutunzi haba mu bijanye n'imibereho y'abantu muri rusangi amagara y'abantu kwiga ibiturire ni bibi cyane bigomba kugwanywa ariko ababijya nabo ntibavyemera kuko bibatungisha cyane mugabanye igihugu muri rusangi bagakena
yari Innocent Nigena ku kibazo umutumire wacu aramwishuye ubundi dubise ku murongo wa telefone ni Focus Manirambona uratwumva
ariko ndabumva
uri he
ndi Manirambona
ufise ikibazo icyumviro
n'icyumviro cyose nashaka kubaza umujyanama w'ikinyarwanda
yego
gushira mu gihe ibintu bivuga birumvikana kandi bikora neza cyane mugabo agiye gushyirahamwe kandi abakora ishyirahamwe rikomeye mugabo nama numva ariwo arivugira wenyine nta wundi muntu numva yowavuga ku rwego rw'ishyirahamwe yoba ariwo arikoreramo wenyine afite abantu mu gihe cyagenze
Turagushimiye ku kibazo cawe reka bishure
murabizi neza yuko ishyirahamwe ritavugwa n'abantu babiri ni mbaza n'ibihugu ari bihugu biba bifise umuvugizi sinzi rero ku kibazo c'igiturire haraho bihuriye no kuvugira ishyirahamwe niyumvira neza ko uyu Focus ari muri babandi uko ndavyibaza jewe aho kurondera gutora umuti w'ibibazo ngo havugwe ibibazo nyamukuru bigomba kuvugwa baca barondera ingene bakwepesha ibibazo aho kurondera umuti w'ibibazo nibaza ko ikibazo kiharu no munsi mu Burundi nk'uno munsi hari ikibazo kijanye n'igitoro sinzi ko Focus afise imodoka cyangwa atagira imodoka umuntu avuze ingene iyo soko yatanzwe y'igitoro igahabwa ishira hamwe prestige ikibazo kimaze imyaka n'imyaka ari mu Burundi twese turi kumwe mu Burundi na Focus nibaza ko hari ibibazo bikomeye bihanze igihugu atari uvugira urikome cyagomba kuba ikibazo nibaza rero yuko ibyo tutobiteba kuko hari ibindi bibazo bihambaye cyane tugomba gushira imbere kuko nuko nabivuze ishira hamwe urivugira n'uri serukira ico nico ca mbere abandi babavugira uyo abihagariye imbere y'amategeko canke aba yarabishinzwe nibaza rero yuko icyo atari kibazo gihambaye gose cyo zamwa kintu kiganira
ubundi duteye akamo ni Claude Habumugisha uratwumva Claude
ega
Claude uri he
ndi Musanze
ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
narebe ikibazo Inavuga tete irana muri kubera muri Amerika buri ya ifite kugabanya muri Afrika rusera Nyo kibaza na risa kakwaba za marakoni Kwa raba yivazi wa Afrika cha anga ewan Wako ndarifika kurusha au kushie mbele mtu
Turamuta iku mrongo, aliko tulibaza ko Ndibaza kuikibazo wa chumvise
Na chumvise, Claude avuga ati mbega inama iliko iraba ngaha muri Amerika i Washington DC irashobora kugabanya igiturire erega birashoboka ariko nkuko nabivuze nkitangura ishaka ryo kugwanya igiturire ryo gukingira amatungo ya leta ryo guteza imbere ibihugu vya Afrika bizova ku banyafrika bonyene nkuko Barack Obama yabishikirije mu kwezi kwindwi mengi tariki 11 mwaka 2009 muri Ghana avuga ati ibihugu vya Afrika ntibikeneye abarongozi bakomeye ikeneye inzego zikomeye ariko nanje no kongera ko nti bikeneye inzego zikomeye n'abarongozi bafise ubuntu biyumvira abanyagihugu babo ivyo nivyo bizoshobora nyamba uno munsi Amerika iri ukwiri nuko George Washington yashoboye gushira hivyo tokwita le base solide ibintu vy'intango byatumye Amerika iba ukwiri ino munsi ari gihangange ntiyigeze yumvira kuri we yiyumviriye kuri kazoza ka Amerika si Amerika rero gusa ni bihugu byinshi ku isi ariko twebwe mu bihugu byacu vya Afrika turabona neza yuko baryohebwa no kubita ba excellence banye niteka no kuvuga très honorable bakumva ko ivyo ari byo bikwiye ariko ivyo nibintu bito cyane ku bantu bagomba gutiza imbere ibihugu byabo nibiyumvire ejo biyumvire ingene ibihugu byacu ejo bishobora kuba bimeze
tuvise kandi ngoboka Jean-Claude uratwumva
ndabumva neza gatanu kuri gatanu murakoze cyane kumi ishambo nitwa Ngoboka Jean-Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda ni mu kagari ka Kerwa mu rugo rene ya mbere umukozi w'ikiganiro muri isanga bose n'abashimira kusanganyirizwa mu biteguriye kuri uyu munsi
uvuze kibazo ubaze umutumire uvuze icyumviro ushikiriza
murakoze cyane n'ibyo bikomoka kuri isanga konshimira cyane umutumire mu bitumire Gabriel kumanu kumusobanura bya duha n'ibitekerezo bye atanga by'umwihariko kuri iki kiganiro mwagarutse kusanganyirizwa kuri cyane nanashimye by'umwihariko igaruka ku isesengura ry'urwa ry'amatungo mu Burundi ariko by'umwihariko mwene n'akamu natwe hano mu Rwanda ari shimira cyane Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku buryo ki idufasha cyane cyane mu kugira ngo turinde amatungo yacu ndetse tunabashe kuba twayongera umukamo ndetse tunabashe kuba twanafata na gahunda yo gutera intanga icyo mvuze intanga ni ziriya ntanga za inka z'inzungu batera kugira ngo zivuke ziriho izimanye kugira ngo ubworozi bumeze kwiyongera mu gihugu mera hano muri aka karere ka Ngoma muri Murenge wa Gashanda kugeza ubu dufite ubuyobozi budukurikirana umunsi ku munsi ibyerekeranye n'amatungo mu kugira ngo amatungo abashe kororoka agere ku baturage ikigero kiri hejuru tugeze kuri 90% muri uyu murenge wa Gashanda ariko tubikesha ko ubworozi bujyanye n'amatungo magufi ndetse n'amaremare tubasha kugira kuyabungabunga ndetse tubasha no korozanya mu miryango itandukanye kugira ngo tumwe tubungabunga amatungo
ego waduga ku ijambo ugabaze ikibazo cyangwa icyumviro muri make
ikibazo nashaka kumubaza ese ko hari ikintu mukeneye n'amatungo hari uburyo ki amatungo cyangwa kuba hari nk'ubushobozi buke mu buturage abafite bwo kuba atabasha kuba iyo tungo yarigeraho ariko by'umwihariko n'ubushobozi bwo kuba yabitura kugira ngo by'umwihariko kugira ngo yoroze bagenzi hari ubushakashatsi wenda baba barimo cyangwa se iyo bagiye bazafasha abantu kugira ngo nabo babashe kuba bakorozwa na bagenzi babo kuko turorozwa ariko nta kigero gishimishije turakigeraho by'umwihariko rero nk'abakurikira n'izo ukora by'umwihariko n'ibikurikiranye n'isi yose bareba uburyo kibwagera ku ngeri zitandukanye kugira ngo ubworozi bumeze bwiyongere ariko tunashimira ende kigere tumaze kugeraho ariko tusaba ko kirushijeho byaba byiza ikindi mubaza komite iracyari mikeya cyane miti y'amatungo kesha nacyo kigasanga amatungo yanyu ndabona gushyiraho biturutse ko nta miti tugeraho ku gihe icyo nacyo bakirebaho tunashima ko n'indwara twahuye nayo y'uburenge n'icyo ariko tubasha kubona imiti tukaba tugenda bunacika gake gake kenda kigabanyuka ibyo nabyo twabishimira leta y'u Rwanda by'umwihariko n'uwo mutima wa nkagango bamugezeho anagumeza nawe abikurikiranye ijana ku ijana.
Murakoze turabashimiye mu mwishure.
Nibaza ko ivyo avuze biri mu bibazo biri ko birigwa ngaha ibibazo bijanywe n'uburimyi n'ubworozi mu bihugu vya Afrika barabona ko ari kimwe kishobora gutuma ibihugu vya Afrika bitera imbere gihe vyotezwe imbere. Hariho rero abantu baje nti mwumvise ko inama ihuza aba amareta igahuza amashirahamwe yigenga igahuza mbere nabajejwe ivyo ubudandaji no kuvuga bafise ama societe asanzwe akora ivyo ubudandaji nayo burimye arimo rero nibaza neza iko Claude Jean Claude yogerageza yoshira umutima munda twibaza neza yuko abayobozi baje baserukira urwanda hamwe n'abanyamitahe ndazi neza ko hano muri Amerika bateye imbere cyane mu bintu byo korora numvise ko abishimikira ko haba imiti haba ibitungwa ingene babigwiza nivyo mbere biraba u Rwanda bikaraba n'u Burundi kuko murabizi neza mu bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi mu bintu bituma abantu batera imbere ivyo bijanye n'uburimye n'ubworozi iyo bitejwe imbere birashoboka cyane cyane gusa ikigoye nuko aho twororera aho turima amasi yaraze kubera ikibazo kijanye no kurondoka cyane ivyo rero navyo ne nibibazo bikomeye biriko birigwa mugabe ivyo n'ubundagibandabigaruke ko biva ku ntumbero niyerekwa imbono abarongozi b'ibihugu byacu babafise iyo bafise imbono iraba ibibazo by'abanyagihugu no kuvuga bacafata ivyo bibazo abanyagihugu bafise bakabigira ivyabo nk'ububaje ngaha bagaca ndazi ko abanyarwanda batari bake bariko barakurikirana kigo kiganiro no kuvuga yuko bakwiye kuzubaza nabo abarongozi babo nibasubira inyuma bati mbega mwakuye iki hari yagishobora gutuma ibihugu byacu bitera imbere ariko rero cyo mwomenya mu guheraheza nuko Rwanda rurafise aho rugeze kuko mu bijanye n'ivyo by'uburimyi barafise ukuntu umengo bagize abantu ku ngero ku buryo baza barahanahana inka ntizera neza yuko ahubwo bazokungura gusumba.
Murakoze Jean Claude Cretien ari ku murongo wa telefone uratwumva?
Ego ndabumva.
Uduhamagara uri he Jean Claude? Claude urantunga? Claude uratwumva?
Ego ndabumva ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego ufise ikibazo icyimviro?
Mbisikibatwa mbatu mutumire.
Mukibaze?
Ndashimira cyane ubwitange bwo warongoye ORICOM mu kugwanya igiturire mu Burundi kandi akenshi na kenshi turumva n'amadosiye baba bagize bavuga ko baba banyonoye n'abatwaye amatungo y'igihugu kandi na perezida rimwe na rimwe arabivuga ko ubunyonyi bubaho mu gihugu. Nashaka mbaze umutumire mbega none nimba ibyo waba amashyirahamwe agwanya ibiturire haba abatwara babivuga ari ikibazo ikihe kugira ngo abo bantu banyonora igihugu bashobore gufatwa canke bakurikiranwe ubutungane? Murakoze
turabashimiye.
Nagira nshimire Chrétien Jean Claude ku kibazo abajije kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu uya twebwe mu Burundi umukuru w'igihugu arabivuga cyane ukabona ko bimuraje ishinga gose n'ukuri ivyo mbere turanabimushimira umukuru w'igihugu ariko tukuma tumusaba yuko yotera intambwe yindi cyane cyane yugu hana abantu bakora ayo makosa kuko ivyo bintu nivyo nko baratubwira bati bafashe umustanteri wo mu rumonge bafunza uyu bakuyuyu ariko ivyo no babwira yuko vyamyeho barabakura mugabo ibituma itunga ry'igihugu rikingirwa ubwa mbere riduzo hanyuma rikingirwa nuko ubwa mbere hafatwa hagirwa ivyo bitwita amareforme amareforme profonde ndabakaro gasanzwe kugira ngo ivyo muce muvyumva neza muri OBR haraje umuhinga w'umu Irlande yitwa Kieran Holmes ubugihugu cinjiza ama miliyari d'amajana 4 ari munsi ya majana 4 imbere y'umwaka wa 2008
ariko amafaranga yahe
amafaranga ya marundi aya mafaranga ya marundi rero imiliyari amajana 4 yinjiza uburundi bwinjiza Kieran amaze kugira reforme gutunganya neza ukundi gushasha ingene duane na impo bikora mu Burundi ihaciye hinjira mu myaka 5 yagiye araduga kugera ahashika ku mamiliyaridi amajana 8 ubu uya turi ku mamiliyaridi arenga igihumbi murumva akamaro ka reforme ariko baramugwanije kubuge uyu muntu yavuye agenda ahunga mu Rwanda ntaza kandi karugasanzwe mu Rwanda barazanya bahinga bazigira ama reforme mu gisata cha cumuyaga nkuba umengo cyangwa cy'amazi n'ibindi bisata bimwe bimwe kuburyo bitwagwa bimwe bitwagwa umengo n'abanyamerika ibindi bitwagwa n'abayizrayeliye kuburyo bari ko baragira bagize ama reforme ibintu ro byaraduze gose natwe mu Burundi haba ubutungane haba ibijanye n'amasoko ya leta haba n'ibindi hatabaye ama reforme ntibizoshoboka nibaza ko hanyuma n'iryo shaka
Mrakoze, Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho muri studio y'indwi hano ku Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umutumire Gabriel Rufyira yobo ishira hamwe Oricome rijejwe kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta mu Burundi akaba ari umwe mu bitavye inama iriko ibera ngahi Washington DC huza abayobozi ba Amerika na Afrika kubijanye n'iterambere ikaba rero yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi ikabirangira ku munsi wa kane no kuvuga uno munsi akaba rero ari mu batumiwe mu kubaza ku ruhande rw'abaserukira amashira hamwe haranira inyungu z'abanyagihugu nagomba nababaze ruswa yibonekeza mu buryo ubuhe ku bariko baratwumviriza abataba babize
igiturire kibonekeza mu buryo bwinshi cyane buryo bwinshi bwa mbere no baza kubabwira mu camake yuko ibiturire biri uburyo nka butatu nyabunkuru sinzi ngiye mpavanda bitora mu Kirundi hari byo bita la corruption noire ibiturire vyirabura bimwe bita binini binini la grande corruption hakaba ivyo bita la corruption grise sinzi ngene no kivuga mu Kirundi ni vya biturire usanga biri mu butungane ibibaba vyakwa impfuvya abapfakazi abantu bato bato hakaba nibiturire byitwa corruption blanche ari chanque corruption oui corruption blanche no kuvuga ibiturire vyeru sanga ari byo usanga birekuwe muri societe abantu bakabihana mugabo ntihagira ivyo cyica cyane ivyo bwo kwibiturire rero bimwe bimwe byose bisinga rukambi ibiturire byibonekeza nko mu Burundi ivyo biturire bitara corruption noire chanque la grande corruption ivyo biraboneka gose biboneka mu masoko ya leta mu makontra asinywa ivyo biraboneka gose ni navyo bizimbwa bika iterambere muri rusangi turabibona gose birazinga bika iterambere amabarabara ugasanga yubatswa amazu yubatswe ugacusanga inzu ibintu bimaze umwanya muto cyane ibindi navyo ntibinahera no guhera ivyo rero mu Burundi ni ibintu bikwiriye gose byirwa biraboneka aha twakarurira nk'urugomero umukuru w'igihugu nyine igeze kwivugira kwa mpanda baraje mpanda imiliyari 54 nazine zagiye gucyo ariko nta kintu nakime kera bakwiza none munsi n'izindi nyinshi rero la corruption anarchique ibi cyangwa ari bitwise la corruption grise ari byo usanga bitera abanyagihugu batoya baronde rutu ahana hariya usanga batabironka bigaca bitera ibibazo bigaca bituma haba icyo twita crise de confiance no kuvuga kutizigiranira hagati y'abanyagihugu habwe n'intwaro ivyo navyo nibibazo bikomeye aho usanga abanyagihugu bazinutswe kose intwaro kuburyo kubera baba badashobora kuronka ivyo bafite uburenganzira hariho rero n'ivyo biturire bindi usanga vyemewe ariko navyone nibibi giturire cyose camari kibi kuko umuntu aronka ibintu atarakuye kuronka hariho nibi rero bita corruption politique corruption politique nayo ni corruption usanga nayo ne yica cyane corruption wari yica demokrasi ariko corruption politique nayo ikica ibintu bya ikiterambere corruption noire ariko corruption politique nayo ikaca yica inkingi zose za demokrasi ivyo murumva ko ari bigoye cyane hariho na corruption d'etat hariho na corruption d'etat usanga amareta abenye nari yagira amakorruption nuko uvuga hari ubwoko bwinshi bw'ibintu hariho na corruption sexuelle atari amafaranga nibindi
yego iyo abategetsi muri Afrika bahanganye n'ico kibazo abantu babaza igituma urugero rw'ibiturire ruri hejuru cyane muri Afrika rukadindiza iterambere nk'uko mwariko murabivuga mwariko muvuga ko kenshi usanga n'ibintu bitubakwa n'ibyubatswe bikubakwa nabi kubera amafaranga aba yanyurujwe yaciye ku ruhande ariko bo bakavuga bati ni kibazo kiri ku isi yose hose hariho ruswa ni kuki mubona Afrika gusa niki hemwe muravye urugero rwa ruswa ruguma ruri hejuru cyane mu bihugu byinshi byo muri Afrika kurusha ahandi bitumwa niki abategetsi nabo bavuga gutyo bati icyo kibazo kiri hose mwo bishura ngo
imyaka maze mwaruno rugamba hari imvugo usanga iyo umuntu agomba gukwepa ikibazo aca azana ivyo turabibona ahantu heshi ni nko wa muntu yambaze ikibazo kare aho kuburabika ikibazo kiharaga carondera kugihindura ibi nivyo bibazo usanga muri Afrika rero ntibabona iyo ngorane kubera uyu mwina ikibazo kihari nuko bobo baraba inyungu zabo aho kuraba ikibazo mu maso babitorera umuti bobo baca baraba ukungene bakwepesha ibibazo nico kibazo kihari cyane kihari ariko biraboneka neza yuko atagihugu na kimwe ku isi turavye ingaruka mbi gishobora gutera imbere cyane ugikibwe mu mahoro kitagwanije giturire kuko nkuko nabivuze giturire nikiri nicice ivyo byose navuze bya demokarasi ni hariho n'umutekano muke giteje umutekano muke mu bihugu ivyo abantu barakomba kubimenya hamwe umuntu avuga ati genda unyicire naka ibihumbi 50 ndabiguha 30 ugacho usanga ni ibintu bisanzwe igiturire rero ni kintu kibi ibihugu bidafasha ingamba ngo kizibigwanye Afrika nitwe tfite imbere na gatoya mugabo nabantu ababijya nabo nabantu bakomeye abantu bose bagira ama traffic traffic ni kuvuga bimwe byo kudanda urudandaza rw'abantu urudandaza rw'ibiyayura mutwe urudandaza rw'ibi rwa traffic des êtres humains donc ni bintu usanga bigera kure nico gituma mbere isi yamaze kubona ko ari kibazo icishira amasezerano mpuzamakungu y'urwanya giturire aya mpuzamakungu aba ya Afrika yose aravuga ingene ivyo bituro vyo urwanya mugaba muri Afrika abayobozi bavyo badafashe ntubona nkubu bari ngaha mwumvise yuko mu inama turimo leta zumwe za Amerika zemeye gutanga amamiliyaridi arenga 50 55 mbere kugira ngo azotangwa mu myaka 3 kugira ngo bashobore kutuza ubutunzi ayo mahera nabo yatanga abantu bari mu ntwaro bagibiturire ntibizoshoboka ko amafaranga azoshobora gukora ibyo agomba gukora
nashaka ndababaze muri abo nyene abategetsi nko mu bihugu bitari bike muri Afrika biravugwa ko nk'abari mu batavuga rumwe na leta ubutegetsi buhavuye canke mu bihugu ntakiba makudeta abaje bavuga ati turaje kuteza imbere abanyagihugu gukuraho kurandurana n'imizi ruswa kushiraho intwaro ibereye kwerekana ko bafite umutima igihugu badafite umutima inyungu zabo bwite yamara kenshi uravye bashitseho haraho baca barusha n'abari bahasanzwe abandi bakavuga ati abari bahari barasahuye ni kuki natwe tutogira uko nyene ico kibazo kibandanije guto ubona itahirizo rizo bigiye
oya nta Afrika izoguma iri nyuma izokwama erega dufise ingorane ya sous-development yo mu mutwe nico nico kibazo kihari ntitushobora kubona inyuma natanze akaroro ka George Washington yarabayeho aravuga ati ndifuza ko Amerika mu myaka 200-300 yo bigeza ahantu abantu rero bagomba kumva yuko batahinduye ingene biyumvira changement de mentalité ntibizoshoboka na gato ko dushobora gutera imbere nico gituma twebwe mwishira hamwe urikome tuguma duhanura yuko uburongozi umuntu agomba kuza gutwara abandi hari ibintu agomba kubanza kwiyambura utari umuntu ateriyambura ikintu bita umwina umunoho indandende uyo muntu ataravyiyambura kugira ngo aze kwiyumvira gutwara abandi ni ikintu kigoye cyane nta muntu atwara abandi afise umunoho afise indandende afise umwina afise kwikunda birenze nivyo tubona mu bayobozi benshi ba Afrika ivyo rero bagaca bagerageza gushiraho ibintu byo kwa abantu batavuga kuko ivyo bitwita liberté civique ntibisubira kubaho abo bantu baca bagerageza kuzivya abantu bose no kunumya abantu bose kugira numwe ugasho usanga maradio ntavuga abantu bisanzuye n'ibindi kugira ngo bavuge ibyo bibazo ivyo rero niyo ngorane mbona ihari komeye cyane
wakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Igira hirya ariko mata. Uhinyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumurwa mana.
Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emiye kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya pa 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 pa. Shofe, twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwite gurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Croya.
Mwananya kumviriza ikiganiro muri sanga aho muri studio ngaha i Washington DC ku Ijwi rya Amerika studio yindwi turi kumwe n'umutumire Gabriel Ufiraro yoboye ishyirahamwe Oricome ijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi akaba ari ngaha yitavye inama y'iminsi itatu ihuza abayobozi ba Amerika na Afrika ku bijanye n'iterambere yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi kabirangira no munsi wa kane akaba rero yatumiwe ku ruhande rw'abaserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Innocent Nduwimana. Innocent uratwumva?
Kunda bomba cyane.
Innocent uduhamagaye urihe?
Ndiga mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Ikibazo icyumviro?
Ni kibazo n'icyumviro kubwo igiturire mwariko muravuga. Nashaka kuvuga yuko hano mu Burundi igiturire ntikizofa kiheze kubera hariho ibiturire byinshi birirwa nk'abasitane nko muri ino minsi nk'akarorero. Perezida wacu Ndayishimiye araheruka kuguma anyonora abakura ku butegetsi haba musitanteri cyane cyane abageza ngo nta terambere rihari. Nkaca ndaba twebwe nko mu ikomine y'iwacu ho musitanteri ahari kuva nko muri demerikeze akica ku butegetsi gushika n'ubu nta terambere turabona mu ikomine rihari. Mugabo baheruka kumukura muri kuno kwezi guheze baramufunga nyumva ngo arafunze kubera ngo yanyoneye ngo amafaranga menshi mu ikomine. Mugabo nkabona n'abaza babasubirira bose baguma birira nta kintu kinini babaza bahakora. Nk'akarorero nk'isoko bubatse muri demerikeze kugera n'ubu iracari ku mushinga n'ubuza ngo ayisubirire ngo kugira ngo iduge akubwira ko atamehera ngo yaje asanga mu kigega. Nkasaba yuko abantu bose bokura ngo baje gusubirira abandi bokora bakageza aho abandi bakojeje kugira iterambere riduge kandi bagakurikirana n'ibyo bahasanze bitarubakwa. Nkaba nkashimira nk'umukuru w'igihugu nk'uko agize iminsi abikora abo nyene bashyiraho basubirira abandi bakaraba nabo nyene iterambere babageze ko bakadoza. Ndababazwa cyane nk'umwe ikomere nk'iwacu nta kimwe kitambere hari abaza bose batabirira nta isoko amabarabara byose je ntacyo mbona nkumva nkasaba nk'abose babasubirira bagatunganya ibintu neza bagatanga nk'amaraporo ibintu bikagenda ku murongo niho byo babyiza. Ama nkashimira nkati nkamwebwe mwaduhaye nk'imirongo kugira nk'ibibazo byacu n'ibyiyumviro bigashika kure.
Ndabashimiye. Yari Innocent Nduwimana mutumire.
ivyo avuze nibaza yuko ashikize iciyumviro kandi shumvikana mugabo je wico mvuga kandi tuguma tuvuga nivyo nokuri umukuru w'igihugu turabona ko afise intumbero nziza arafibivuga mbere mwashaka kuba arafise n'umushikira nganji wa mbere agerageza kubivuga mugabo hari ibintu bitatu abo hejo bagomba kubanza gukora imbere y'ibindi byose kugira ngo abo bantu batatu babanze kubahana ubwa mbere nuko baza kwerekana ubutunzi bwabo bose uko ari guhera ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umuntu umwe wenyine niwe amaze kubwerekana kandi amateka baha iminsi 15 gusa urumva rero ibyo batarabikora naho atakintu bizogira mugabo ni symbolique nibabikora kandi naco gira kabiri nuko bagomba kureka kudandaza benshi muri leta kandi hejuru nabadandaza nibareka kudandaza kuko amateka arabibabuza kandi urumva none bumva bazori ha makori gute erega bica bigora ikigira gatatu uno munsi nagenda babwire mu Burundi hamwe hogira umutegetsi cyangwa umusuku wo hejuru agira ivyo yonona mu gihugu ntasana nimwe harishora kumucira urubanza ikintu bitarahote ku do justice leta yaranse bwishiraho hari uno mushikiranganye mbere w'ubutungane yigeze kuvuga ati ivyo yoshitana nizofigiye kuko yo have ihunga abanyinzego murumva tukimwe ivyo byiyumviro bizogora gose byo tuvuga byose sangara amajambo gusa hagomba rero gufatwa ingingo zikomeye zituma igiture kigwanywa ikindi kigira gatatu twibaza kigira kandi kigomba gukogwa gihambaye nuko umukuru w'igihugu ivyo avuga yogerageza guca arondera abahinga umugwi w'abahinga bakomeye ari ngaha muri Amerika uno munsi twebwe twagira dusabe turazi kuko ni kiganiro bacumviriza nagenda aronde yasavye ico nokwita appui technique aronderere expert abakure ngaha hari bigugu
vyose abahinga
abahinga abarondere asabe Leta zumwe za Amerika zimufashe urwanda rwarabikoze n'abandi barabikoze bashoboye gutera imbere kuko umuntu aremera nibaza ko bizoshoboka bagende bamufashe kugira ibyo twitare reforme profonde hanyuma bigishe n'abarundi ingene bashobora kuzana impinduka mu butungane mu bisata bitandukanye ndemeza ko igihugu cyacu kizoshobora gutera imbere mugabe ivyo bitabaye bizogora gose
Asselme niyo nsaba ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabomba cyane ndabomba
uduhamagaye uri he Anselme
ndi bubanza mu Burundi rubanza mu Burundi
ofisi kibazo icyumviro ushikiriza
bo musanze ni ntererano nashaka guterera uyo muhinga wacu aserukira ishyirahamwe rya Rukome Gabriel Rusiri kwanza mbere mbanza nkamushimira kubona yarashoboye gutorwa muri bamwe bashoboye guserukira amashyamba yigenga muri gucu Burundi muri nama yago wa mu ndatumiwemo anani abagizatunga kumwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye bye muri Afrika harimo na Amerika bo ndamushimiye cyane vraiment n'ukuri ni byiza cyane ko tukona yaratumiwe nk'umuhinga kandi nk'umuntu n'ukuri ijambo n'ijunda mu gihugu cy'u Burundi vraiment arakora ibikorwa nka kandi vraiment aratera cyane mu byiyumviro biteza imbere igihugu cy'u Burundi ama nk'intererano nanjye nagira mbere nk'uvuga ku kintu kijyanye na cyane cyane uburimyi n'ubworozi musanze aha mu gihugu cy'u Burundi ibiharuro birebire cyane rwose novuga bigera mu 90 n'ibindi biharura ko umurundi abayeho kubwo kurima no korora rero je novuga cyane cyane ku kintu kijyanye n'uburimyi ni ukuri kubona umurimyi aha mu gihugu cy'u Burundi ageze ahari ni ukuri novuga ko uburimyi buracari inyuma cyane rwose nanjye nsoma mu bintu bijyanye n'ikiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ibintu yashoboye kwandika bijyanye n'ikintu n'ikiganiro yashoboye gukoresha aho asanzwe ari mu y'inama ya Goa ahavuga ko mu Burundi tukirimisha amaboko ko rero uburimyi butaragira butaratera intambwe musanze nize cyane rwose kubera uburimyi mu gihugu cy'u Burundi ntabwo buratera intambwe ariko rero twebwe nk'abarundi twagerageza ariko mugabo nk'intambamye cyane 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 mu kintu kijyanye n'uburimyi ni ukuri abarundi turacyafite intambamye ikomeye na cyane cyane nasaba leta cyane rwose yuko kuko icyiyumviro cyari kije cyo kubona ko umurimyi yarapfuye gutera intambwe nasaba ko inama nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yoza yize izindi mpinyanyuro zotuma umurimyi ngiye gutu Burundi atera intambwe na cyane cyane twese twacyahimisha amaboko matungo yarazimbye abo ndatafite mumbare gatonya munyina tangita tuma mu kote cyane
nta minota 3 gerageze heraheze ko harabandi barindiye ku mirongo kandi ikiganiro giteza kubandanya bivunagure mu munota umwe canke imisegonda bivunagure cyane nk'umunota umwe nturenze
yego niko ndavuga niko ndavuga ati kimushuburi nyakuba mukuru kigusha cy'Uburundi akishimikire ko cyane gose na cyane cyane naba bahinganya ku Gabriel Rusira ariko arasaba ko ko boza kugira ngo bapfuye bifate bagerageze kugira gufasha kugira ngo umurundi mu Burundi yisandure mu bintu bijanye n'ibyankenegwa ko nacyo nyine cyokorerwa kugira ngo ibisaka bigoyagoya na cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bisahirizwe umusanzwe mu burimyi tubakenera byinshi cyane rwose mu burimyi kenshi ugasanga byaragiye ko amakori tukatozwa amakori ye y'agasakisaki bo mu byo dukoresha mu byo twimbura byo turumva usanga ari akajagari
murakoze twabyumvise
kuko uko ari igisata gikomeye cyane rwose mu buzima bw'igihugu abarimyi tugirene ni ukuri twongera tugirene dusahiri duronke bya nkenerwa kandi
bitavuna murakoze cyane yari Anselme Niyonsaba muri make ico cyumviro ashikirije mwa kibonye gute
iki cyumviro ni ciza cyane kuko ahubwo nizere ko byukuru abariko kubona umukuru gwo bariko baravyumva ni barondera bahinga baba nakaryo keza byukuri nakaryo keza mu Burundi hari abantu bacugaye mu mitwe bamwe bari mu ntwaro bavuga ngo abanyamahanga baje ngo baje kubatwara ni bagerageze bakora ibishoboka byose kugira ngo bazana ba les experts abahinga babafashe mu bisata bitandukanye nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane namwe nimwabona akajyo n'ukuri mutubarize abari mu ntwaro igituma batarondera abahinga kugira ngo baze babafashe kandi birashoboka ndemera neza ko Burundi bushobora gutera imbere Afrika irashobora gutera imbere mugabo bizova n'intumbero n'imbono abatwara bafise igihe bazaba bagifise gusa kuraba kugarukira kuvyo baronka bonyene bizogaruka dushobora gutera imbere hanyuma Amerika kubereka iteye imbere nukubera diversite nukubera abantu bavuye hijya no hino bakayiza kuyibamwo uburaya butera imbere kubera iki mugabo twebwe turi yugarana ngo atwi wacu nta munyamahanga dukeneye ivyo bintu ni ibintu by'abantu bato cyane mu mutwe mumbabarira ndabivuge gucyo oyi abantu bagomba kumvuguruka bakiga bakabona yuko la diversité no kuvuga ubutandukane bw'abantu ni inyungu n'umugisha ni ikintu cingabire sikivyagomba kubikibaza twebwe rero abarundi nibemere baze kubaza nabandi babafasha
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Bethlehem ndiho kubgayo uratwumva
yego ndabumva cyane
uhamagaye urihe
ndiga ijumbura
ufise arabumva mufise kibazo mushikiriza mubaza n'icyumviro mushikiriza
yego gambere bonaga ndamukengurukire ndakunda gukwikirana cyane ibyumvira terera na tatikana avuga ku bijyanye n'uburyo itego zimwe za leta ziba ziko ziri bifata ama nagira nanjye ndamutera intege mvuga komite gusa nubwo mbona bimwe abivuga mu gukamengo nta bintu byinshi mbona biri kubirahinduka ku byo aba yavuze ko ariko ndizigira yuko bimwe birimo amakomantere atanga bayabona kandi azobiri guhinduka ama gusa nyine njye nta kintu kiri mu byatari kumutera intege tukamukurikirana cyane kandi n'ukuri ibyo akora n'ukuri n'ibikora inka bivegeze imbere n'imperuka n'agashimingira ngo atoka arumva andikingire cyane n'icyo mugira ibihe byiza
turabashimiye yari Bethlehem ndiho kubwayo Jean Marie Vianney Bukuru ari ku murongo uratumva uri he
ndi kugendera mu gihe
ikibazo icyumviro
nyerano ndabaha hanyuma ejo nabashikiriza ku bintu bibiri
muduge ku ijambo
ano
ndabumva
ikintu cya mbere kikiriza ni ikintu kijyanye n'ubwo burimyi wuvuka yarangije kuvuga icya mbere twebwe muri iki gihugu cyacu tugiye kuraba nk'Uburundi davoro biragoye ukuntu ubundi gihugu uburimyi bwoba no fondema y'iki y'ubutunzi muri rusange mu kikubera iki kubera ugiye kuri mu bindi bihugu usanga bari mahantu hanini ya cyane kandi aho bari mahanini ya cyane ugasanga ni mu kiyaya rero pare konti no mu gugu cy'iwacu burya twubatse mu kiyaya ayo matsaza kurima mu misozi naho umburi yagwa akazinyukura ekozio ugiye gasukakura ari gatanga iki bwa buryo bwose buza kujya kugwa he kugwa muri pene nazo zubatse mu inzu amazi abara makanode kwa makanode irigasyo amazi yose ateraja hehe akiyaja muri Tanganyika no mu bindi bijyaga turudirike yuko uza gusanga rero tugahomba uyu mwimbo hafi y'imbugwa aho utangiye umwimbo ukomeye cyane niho twubatse inzu rero byogorana kuri twebwe uburimi ubishingiye by'ubutunzi bwacu ahubwo ndabona leta yo kwigingemo bishobora kurondera ibindi bintu dukuramo uburyo n'amahera icyo cyari cyumviro cya mbere. Alo
ndabumva mu nyarutse ku cyumviro cya kabiri.
Okay, cya kabiri cya cyumviro kivuga yuko ubundi biragoye kukubwiye kuraba mu kurya n'ibyo by'igiturire ino muri Afurika muri Afurika kugana wacu mu Burundi gusa n'u Burundi ni bintu bigoye by'uko twabirandurana no mudi kuko ugiye kureba mu bindi bihugu biteye imbere umuntu imbere y'uko yinjira mu butegetsi agitongwa iprezante patrimoine yiwe hano patrimoine yake ayitezanse akaba ati umuntu yinjiye afisiri hanyuma yinjiye afisiri cyangwa umushahara ahembwa n'uyu amabenefisi aronka n'aya hanyuma mu myaka ibiri ku mushahara we afite mbega bino byaramuperometa kurunga ubutunzi afite uno munsi ibyo rero mu Burundi nk'uko wongeye rikomye yagiye kwivuga mu bindi byo ntibihaba kimuyende gusa n'ahandi hamwe na hamwe hama gusa byo bavuga yuko umujyi wa byose ari ikintu umujyi wa byose ni icyo no kwitwa icyo afarata bitero moi kumva jewe jewe hamenga jewe nyine je ndose na naho kamenga ya rose je ndi iyo kamenga na kayari rero icyo kibazo mbona kihari ahubwo urano yavuze ngo dushire imana imbere je mbabona aho abantu bose bakunda gusenga tuba dukwiye gusengera Afurika yacu tugasengera abatware bacu kugira ngo umutima wa jewe yuko n'ubumenga ni jewe nyine ngo bagutere imbere banaka iyoboro nkajye nyahori mu nyuma ntacu ukahava kuko hatubwiye umutima wa jewe
tuwabumvise ku cyumviro
ikindi kandi cyane. Alo
ego umwanya uri kura tujana twumvise ibyumviro ushikirije reka
amasegonda 3
ntuyarenze.
Ego harima ikindi nuko kandi ikindi nuko dukenye ego niko bice bitwiza ku bukene nawe ikindi kandi ikiyuko umushahara basanga bahibwa ni muke rero ari ku muramu ha cyangwa cyangwa desamire akengeza kuri wa mushahara no kuri bwa buryo buke basanzwe bayeho urumva ko nayo wasanga wabikoze kandi ucapeza kubikora nico rero bivako gusa rero numva inyangingo nyamukuru nuko abantu umutima wo kwikura niwo tuzigutuma kuri byose ino nabandi babakinye muganya cyabikora
ndabashimiye cyane ico cyumviro
nibaza ko atacu no bivuga ko kuko ni ibintu byumvikana ahubwo nagira nongere ko gusa nanje mvuge nti Socrate umugiriki yabayeho w'umufilozofe haraheze imyaka irenga 2000 mbere n'amajana 5 hafi niwe yashitse ikintu gikomeye cyane ko atamuntu yarakuye kuza kurongora abandi atabanje kuja guca mu ishuri ry'uburongozi kera mu bugiriki yarenda kumara imyaka 2 ariko arigishwa ingena zorongora abandi bakamukuramo uyu mutima bise Romwa bakakimukuramo nta muntu yaza kurongera abandi afise umwina nticarazira afise ubwirasi bimwe bya très honorable bya excellence ivyo byabanza kumuvako akumva ko agiye kuba umusuku w'abandi ariko ubu byabaye igihushane n'ikinyurane ivyo rero nibaza yuko ari ingorane ikomeye gose haguye kugaruka yo mateori ya Socrate kugira ngo tugire abarongozi tugire abasuku b'abanyagihugu naye handi hoho n'ukuri Afrika iragowe cyane mugabo ndemera ko bishobora guhinduka kuko hariho aba ugwaruka rufise imbono nizera neza ko atazoguma bavyemera ngo bigende gutya aya
hari ikibazo wigeze kuvuga ni ikibazo kimaze iminsi ikibazo cy'ibitoro mu Burundi ico kibazo icyo bakirimo ruswa
ikomeye cyane none nk'ubu mu tubarize isosiyete yato witwa Prestige murazi kintu bita monopole no kuvuga nk'ubu bafashe iyo sosiyete yitwa Prestige Ramar bayihereza amafaranga y'amadovize yose yonyene ayandi masosiyete ari ngaho uwo babazo ati mbega yatowe gute haba mahiganwa yagizwe nabande komisiyo yize kugira ngo ico niyihe ibintu byafatwe ko nibi ntibibaho ni kibazo rugikomeye cyane ivyo ntitwibaza ko bishobora gutangwa gucyo gusa takintu nakime kiba muri leta babajije ntarimo ashaka kuguhinyisha mugara n'ivyo bihari uno munsi ibujumbura imirongo ni nanzi ahantu hose nivyo ibitoro bira byaraduze mugabo sinki wacu wacu byarabuze sukuduga gusa murumva rero ko ivyo ari bibazo bikomeye ubivuze ko umenye uko zingwe mujisho kuberike kubera utunyungu twabantu kubera ivyo abantu bafunguramo ni ivyo bibazo bihari iwacu ivyo rero vya monopole biri no mu vy'uburimyi ivyo imyavu ni monopole ibijanye n'intuzenya ni nivyo vy'ibitoro ni monopole ibijanye n'amasoko ya leta ni monopole n'ukuvuga hari bibazo bikomeye cyane bijanye n'uburongozi mu gihugu cacu umukuru w'igihugu atemeye ngo atimbisha umutima ivyo bintu abikureho yumviriza abahinga bamufashe ndakubwije ukuri bizogora ko dushobora gutera imbere n'uyu rero n'umwanya wo kuvyiga ibikubivuga ndazi ko ari nko gutaraga hanga mugabo ntakundi hako umuntu afa nkimbwa yopfuma yemera gapfa nk'umugabo ngaba akaba yavuze agomba kuvuga
yego mwavuze ukugene igiturire kizingamika ubutunzi n'iterambere ry'ibihugu mwo bisigura ku bari ko baratwumviriza neza ingene uburyo bizingamika iterambere
amahera ibiturire bizingamika iterambere n'ubutunzi bw'igihugu kubera amafaranga ari kuza gufasha mu iterambere acaja mu kagwi k'abantu kandi ayo mafaranga ntasirikira ntagenda mu banyagihugu haca haba kimwe twita mu gifaransa la tesorisation no kuvuga bacaza kuyanyegeza mu bigo ahantu hehe ugacha usanga rero harabaye ingorane ikomeye cyane yuko amafaranga atashobora na gato yakuza gukora ibyo agomba gukora hanyuma ugacha usanga abo bantu baratunze gusumbya igihugu ako kagwi k'abantu usanga karatuze gusumbya igihugu kandi umuntu wese agira ibintu akorako baramwica baramumerera nabi niba usanga batwara amareta mu bihugu bimwe nivyo bibazo nibaza ko bikomeye cyane bigomba gutorega umuti mugabo nababwiye igiture kitagarukira gusa mu bijanye no kuzingamika iterambere birazingamika demokarasi birazingamika ibibazo by'umutekano birazingamika aboro birazingamika ubutungane ibiturire n'ikintu kibi cyane mu gihugu n'ikintu kibi abantu rero ntibigera bafata umwanya ngo bavyumvire ko cyane cyane abantu bagiye gutwara abandi ndababwije ukuri badasubijeho ryashuri ariko ndavuga ryabayeho igihe cya Sokrati haheze imyaka 2000 iryo shuri ngo risubire abantu babanze bige babakuremwo kajya gatima kumwina n'umunoho bizogora ko bashobora gushika kure kuko jembo numengo mu Burundi twaratewe muga ntitubibona
abari mu mashirahamwe nk'aya haranira inyungu z'abanyagihugu ntiyorohekwa mu rugamba barimwo kubakurikirana ibintu ndibaza namwe ko mubibona nko mu mashirahamwe yanyu ubwo rugamba murimwo rwo kugwanya ibiturire ntihazogera igihe mukumva muracitse inkokora
kubera
inyishu zitogwa amajambo avugwa nkuko mwabivuze ibintu ntibishigwe mu ngiro
ntimwibagire yuko mwishyira muri kome je maze amezi ashika kuri 6 ntahutse Burundi maze imyaka n'imyaka iburaya irenga 6 hari abantu bashika kuri 3 muri uri kome banze kwicwa je maze guhunga incuro n'incuro maze guhagwa kwicwa kenshi ka cane 5 cyose cyo gufungura hariho hose cyo gufungura cyo cyose no kuvuga tugenda nk'abapfuye mugabo nabivuze burya iyo udafise ikintu ushobora gupfira warabayeho numva ko utabuze n'igituma warabayeho iyo utagira ikintu ushobora gupfira mu buzima nukuva ko utabuze igituma warabayeho ntitwabwira ngo dufungure ngo tubeho gutyo gusa natanze akarero ka muri Amerika turi uno munsi George Washington yarashizeho ibyo agomba gushyira numva bigenderako nyamara tuko turavuga Socrate nuko ibindi ko ndavuga ejo ndashobora gupfa nibisanzwe mugabo ntibizohera ndiko ndabivuga abantu ariko baravyumva abantu b'umwina badatujwe mu gihugu suko umuntu ari umuprezida gacha bumweranda suko umuntu abari mushikira gacha bumweranda abo bantu bagomba kumva yuko atarutumana bari ngahugira ngo bakorere igihugu batari ngahugira ngo bakirye
mu ijambo rimwe tuziranya akanya gatoyi cyane imisegunda mu rugamba mumazemwe igihe hari intambwe nantoyi mubona ziriko ziraba
intambwe nuko bivugwa nkubu dufite umukuru w'igihugu bivuga ico kirahambaye cyane ariko tumusaba yuko aheje kubivuga nafata zijya ntambwe zindi twavuze avec une méthodologie n'ubuhinga arukoresha abahinga hanyuma kugishurize bigende neza turiteguye kumufasha
turabashimiye yari umutumire wacu Gabriel Rufyiri twatumiye muri studio indwi yo kwijwi rya Amerika ayo wishyira hamwe Oricom rijejwe kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatunga ya leta mu Burundi yari yaje mu nama y'imisi 3 bihuza abayobozi ba Amerika na Afrika kubijanye n'iterambere rikibera ahi Washington DC yatanguye kwa kabiri windwi wiyindwi irangira no musi kwa kane akaba ari mu bari batumiwe nk'userukira ishira hamwe rijeje kugwanya biturire mu Burundi Oricome. Turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakashikiza ivyumviro bakabaza n'ibibazo mubandanye gukurikirana ibiganiro vya cyo kuri radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza.